VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Njuti mwese muduteza amatwi mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi
na Oriane Tangishaka
ikaze mwese mu biganiro byacu
uwo bacha baramubwira ati mwe genda murabe ya telefone yuko yo biri ku gitanda murabe ko bayitaye uwo ayinjiye aca yugura idirisha rya aca asanga aramanitse nikiziriko burya ahaci yabo nduru nyinshi
uyo ni umubanyi w'umupfakazi yishwe mu ntara ya Ngozi avuga ku kababaro bafise kuri uwo mukenyezi yapfuye Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU kuri uyu wa mbere iratora umwanzuro usaba iminsi irindwi ihagarikwa ry'imirwano mu mujyi wa Aleppo mu majyaruguru ya Siriya hagamijwe kuhageza ibyangombwa by'ubutabazi muri Kenya abaganga n'abaforoma bazindutse mu myerekano yo gusaba ko bongerezwa imishahara n'ibindi bakeneye mu kazi kabo Urukiko mu Bugereki rwanze kohereza abasirikare batatu b'abanyaturukiya baregwa na Ankara kuba baragize uruhare muri kudeta yaburiyemo mu kwezi kwa karindwi iyi nkuru hamwe n'izindi tose twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya Tuhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU kuri uyu wa mbere iratora umwanzuro usaba iminsi irindwi ihagarikwa ry'imirwano mu mujyi wa Aleppo mu majyaruguru ya Siriya hagamijwe kuhageza ibyangombwa by'ubutabazi. Aleppo niwo wari umujyi munini wa Siriya mbere y'uko intambara yaduka mu myaka hafi itandatu ishize. Ubu ni indiri y'imirwano niho ibitero byo kwihimura by'ingabo za Siriya zishyigikiwe n'Uburusiya bitera bituruka izo ngabo rero ziragerageza kwisubiza uwo mujyi ziwambura abarwanyi bahanganye n'ubutegetsi bigaruriye ubutaka bwo mu bice by'uburasirazuba bw'igihugu uwo mwanzuro wateguwe na Misiri, Espagne na Nouvelle-Zélande iyo nyandiko ibuza ibitero byose birimo intwaro izarizo zose byaba ibyo mu kirere na za mortier byakoreshejwe mu gusenya ibice binini by'umujyi wa Aleppo byaba bigenzurwa n'abarwanya ubutegetsi cyangwa se ari bifitwe na guverinoma nk'uko byagenze mbere mu yandi masezerano yo guhagarika imirwano yabanje muri Siriya aya ntaho arebana n'ibitero ku mitwe y'abarwanyi nk'umutwe wa leta ya Kiisilamu ihagarikwa ry'imirwano ryabanje ryatumye abasivili babasha kubona imfashanyo bari bakeneye ku buryo budasubirwaho cyakora ntacyo ryagezeho kigaragara mu guhagarika intambara yahitanye abantu barenga ibihumbi 400
Muri Kenya abaganga n'abaforoma bahagaritse akazi mu myerekano yo gusaba ko bongerezwa imishahara n'ibikenewe byose kugira bashobore kurangura imirimo yabo neza iyo myerekano yabaye nyuma yaho ibiganiro bagiranye n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu butagenze neza ico ku munsi wa Mungu abaganga n'abaforoma bagera hafi ibihumbi bibiri bafasha amayira baja ku biro by'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amarantunga ubushikiranganje bujejwe imagara y'abantu hamwe n'ibiro by'ubushikiranganje bujejwe ubutunzi I Nairobi amasendika serukira abaganga asaba abaganga n'abavura amenyo basaba ko ku bitaro n'abavurira ku bitaro murantunga vya leta avuga ko abanywanyi bayo aba baganga basaba kongerezwa imishahara inshuro 300% nk'uko bari bemerewe mu masezerano bagiranye na leta mu mwaka wa 2013 Uma Olga umuserukizi w'iyo sendika avuga ko leta itakurikije ivyo yari yemeje mu kwezi kwa gatandatu kuwo mwaka wa 2013 Muri aya masezerano hasabwa ibitandukanye harimo ukunagura ibikorwa bisabwa mu kazi gutunganiriza ibijanye n'amashure yisumbuye bakeneye abaganga kuduzwa ipete mu kazi kwemererwa guhindura akarere bakoreramo n'ukongerezwa imishahara ayo masezerano ashizwe mu ngiro umuganga muto yahora akorera amadorari amajana ane ku kwezi yoronka ibihumbi bitatu n'amajana ane na mirongo ibiri umuganga mukuru nawe yaronka ibihumbi bitanu ku kwezi by'amadorari yoronka ibihumbi icenda n'amajana ane y'amadorari
Urukiko mu Bugereki rwanze rwanga kohereza abasirikare batatu bo muri Turukiya icyo gihugu kirega kuba baragize uruhare muri kudeta yaburiyemo mu kwezi kwa karindwi Abo basirikare batatu bari mu itsinda ry'abantu umunani bahungiye mu Bugereki bahakanye ibyo turukivuga. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yatangije ibikorwa byo guhiga bukware abanyamakuru, abarezi, abasirikare n'abakozi bo muri guverinoma b'abasivili. Abarega kuba baragize uruhare mu kugerageza guhirika ubutegetsi. Abantu barenga ibihumbi ijana bakuwe ku mirimo yabo kuva ingabo za guverinoma ziburijemo kudeta. Abantu barenga ibihumbi 35 barimo abofisiye mu ngabo n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi batawe muri yombi. Abo bose bakekwaho gukorana n'abateguye umugambi wo guhirika ubutegetsi.
Radio Ijwi ry'Amerika makuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Leta ya Cameroon yagize ico ivuga ku vyagirizo vy'uko inzego zayo z'umutekano zitubahirije agateka ka muntu mu bikorwa vy'umutekano zagize mu myerekano yabaye haciye amezi abiri. Leta ivuga ko inzego z'umutekano zitarengeye agateka ka muntu aho zari mu bikorwa vyayo guhagarika uruhagarara rwari mu myerekano yabaye mu ntara zibiri z'igihugu. Iyo myerekano yagizwe n'abanyeshure n'abandi bakozi b'amashirahamwe atandukanye mu karere k'igihugu kavuga icongereza, aho bariko biyamiriza ivyo bita agacinyizo kagigwa kubavuga ururimi rw'icongereza muri ico gihugu gikoresha ururimi rw'icongereza n'igifaransa. Leta zunze ubumwe za Amerika zivuga ko zifise amakenga menshi ku buryo ico kibazo citaweho. Umuvugizi w'igipolisi ca Cameroon Issa Chorima ahakana amatangazo amaze gukwiragiza ku mbuga za internet yuko igisirikare catoteje cyatoteje agateka ka muntu kabigisha n'abashikirizwa manza bari muri iyo myerekano bakaba baba mu karere k'abavuga icongereza. Uwo muvugizi yabishikirije yishura urwandiko rwasohowe n'ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga mu ndwi iheze ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11, aho bavuga ko Amerika ifise amakenga menshi ku bwicanyi n'ubugizi bwa nabi bwagizwe muri iyo myerekano yabaye mu duce twa Bamenda na Bowa, umugwa mukuru w'intara y'uburaruko bushira uburengero bw'igihugu n'intara y'ubumanuko bushira uburengero bwa Cameroon. Chomora yavuze ko Cameroon idashobora kwihanganira icyo ari cyo cyose kiza gihungabanya ubumwe bw'igihugu bwabonetse bigoranye. Yongera ko yuko ivyo basaba yuko igihugu cyosubira ku ntwaro rusangi guverinoma federal yakuweho muri referendum yagize mu mwaka w'igihumbi kimwe 1972 bidashoboka.
Ministri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa n'uwa Irani basabye za guverinoma zasinya amasezerano y'intwaro za kirimbuzi kuri Irani gukomeza kuyubahiriza bidahereye ku mpinduka zaba zibaye imbere mu gihugu bireba. Ibyo bisa n'ibibwirwa perezida watowe wa Amerika Donald Trump mu gihe cyo kwiyamamaza muri uyu mwaka. Bwana Trump yavuze ko ashobora kongera gushyikirana ku bikubiye muri ayo masezerano no kurushaho kuyakaza. Icyo gihe yavuze ko ayo masezerano ariyo yuzuye ubuswa atigeze abona kuva yabaho. Ku mpande zagize uruhare muri ayo masezerano nta wundi wigeze yumvikanisha ko yifuza kuyasesa. Ibihugu byumvikanye ko ari amasezerano bifite inshingano zo kuyubahiriza mu buryo bwuzuye. Ibyo byavuzwe na ministri w'ububanyi n'amahanga wa Irani Javad Zarif kuri uyu wa mbere ubwo yari i Beijing mu Bushinwa. Yakomeje agira ati Irani ntizemera ko igihugu icyo ari cyo cyose gifata icyemezo cy'uruhande rumwe ngo kirenge kuri ayo masezerano, kandi Irani ifite uburenganzira bwo kubirwanya. Ministri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi yavuze ko ayo masezerano agomba kubahirizwa ku buryo bwose bwuzuye uko yakabaye nk'uko ari inshingano z'impande zose zagize uruhare muri ayo masezerano. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu @gmail.com, kuri Facebook no kuri Twitter adresi zacu ni VOA radio yacu. Site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com. Ini radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda abo ni wa mwanya w'amakuru yo mu biyaga binini. Hari umukenyezi yatowe ikiziga mu nzu yiwe mu gatondo ko kuri uyu wa mbere uwo mukenyezi yarasanzwe ari umupfakazi yatowe yenena ku kiziriko ku mutumba wa Hina na zone Mivo muri komine n'intara ya Ngozi. Mu gihe kwenena ku mugozi bikunzwe kuboneka ku bantu biyahuye, umukuru w'umutumba Hina avuga ko hari ibimenyetso vyerekana ko ashobora kuba yarishwe. Ibindi kuri inkuru Jean Bosco Ndarurinze.
Uwo mukenyezi yatowe yenena ku kiziriko mu nzu iwe mu gitondo cyo kuri uwa mbere yitwa Nduwimana Emmanuela. Abo babana ku mutumba wa Hina muri zone Mivo ya komine Ngozi bavuga ko bamenyeshejwe ivyamushikiye n'amarira y'utwana twiye tubiri asize.
Jewe numvise uwo mwana ariko ararira. Madame wanje uwo aca ntanga kuvyuka. Asa umwana ariko ararira ariko ararize umwana bahagaze ngaha. Aca ramutora aca ramuheka uwo. Hanyuma baca baravuga ati turavye aho babumaye hari inyuma. Baca bavuga ati reka duhiga uwo muntu. Babasoma bari bamushitse bari bamutwara. Je rutangura kujiyo mu bisaka. Nabadamu benshi bo ngaha cyo turahiga turabura hanyuma twabuze haheze umwanya uwo baca baramubwira ati genda murabe ya telefone yuko yo biri ku gitanda murabe ko bayitaye uwo ayinjiye aca yugurura idirisha rya aca asanga aramanitse n'ikiziriko burya ahaciye haba induru nyinshi.
Ibivugwa n'ababanyi biwe biremezwa na Jean Claude Niyonkuru arongoye umutumba wa Hina.
Basanze bari ku kiziriko
amanitse
yamanitse ku kiziriko kubera yibana yarabana twa rutoyi tubiri tukandi twashobye nta kintu kirekire twashobye kuva kwa nabo ntabyo bari bazi mugabo bunumuze kura bakadaba mu nzu bakamiraho bavuga yuko yoba ya yasigaye nabo basoma baje kumwiba baje kuyiba mu nzu mugabo bamaze guca abantu bakaraba basanze amanitse mu nzu.
Uwo mutware avuga ko naho yatowe amanitse bitemeza ko yiyahuye. Jean Claude Niyonkuru avuga ko hari ibimenyetso bigaragaza ko yoba yishwe ariko amenyesha ko inkuru y'imvaho bayiziga mu matohoza y'igipolisi.
Ko mugabo umusanzwe umengo ntiyari yiyahuye sinzi ko hari abantu baba bamunize bagaca mushaka mu kiziriko.
Hari ikintu cyo bakerekana ko hari abantu binjiye ngaha mu nzu.
Ko mu nyuma mu kigo hari habomoye ku idirisha hari igitoburo baciyemo barinjira mu nzu.
Kuvuga yuko hariho ibimenyetso byinshi byerekana ko ashobora kuba yishwe.
Ko me nta kirekire babivuze ko bajejwe ba polisi baje n'abanyakubahwa musenyeri yaje araraba bumva bari mu matohoza bumva ko n'ikintu cyaba byagenze.
Umuntu afatiye ku bivugwa n'akana gasizwe n'uwo mupfakazi amakenga y'umukuru w'umutumba ashobora kuba afise ishingiro. Rawore Rukundo rw'Imana ni mfuvyi isizwe na nyakwigendera.
Numvise umuntu akoma induru yacera abindi nje nabonye ntibasubiye kubonana namubonye baramwishe.
Abo bamwishe ntabwo wigeze wumva?
Numvise akoma induru yacera.
Umutama w'imyaka 66 avuga ko ivyo kwiyahura vyasara n'ivyahebwe ku mutumba wa Hina. Ati ivyaraye bibaye n'agahomera bunwa
bavyakena bigose bomba ni bintu teyisoni ku muntu ijyo yagiye yarakomeye mugabo ku muntu ngo umuntu yabaye yapfuye biteyisoni gose
nkabiheruka kwibona ngaha.
Oya yanabyahiruka ngaha kandi mu tumana ntanibyigize binahaba cyane twibira mu mahoro twajyama tugasindira umuntu akajya akaryama asungisha ipantaro n'umugenzi bagasindira mugabo ibyo bintu twe ntari ntikwari kubona ngaha kubera umuntu bamwishe basiga mu manitse. Tuhiruwa kera chari hari umutama yitwa muri hepfo niwe yahuye kera je ntambwe ni bwazane niwe umutama mira kuye kumva yahuye n'umuhungu ntayiraje umuhungu ntayiraje twayo trasisi ne twabonye yimana sinyagi nawe ubu nta byari bihari muri mitumbo yacu.
Mu ntumbero yo kubandanya amatohoza ku rupfu rw'uwo mukenyezi umuntu umwe yafashwe n'igipolisi ku mutumba wa Hina mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco Ndarurinze. Tukiri mu Burundi, abantu barenga kuri 20 baraye banyurujwe n'umugwi w'abitwaje ibigwanisho mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana muri zone Rukaramu, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura, hafi y'ishamba rya Rukoko rigabura Burundi na Congo. Abantu bagera kuri 4 baracitse ku icumu. Aba bacitse ku icumu bamenyesha ko abo banyurujwe batwawe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iruhande y'abo bantu banyurujwe hari ibintu birimo imfungurwa bivyibwe. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Abanyagihugu muri zone Rukaramu bemeza ko bateye baje hingisha isaha zibiri z'ijoro n'iminota 30. Umugwi wateye mu kigwati cya mbere cy'iyo zone ya Rukaramu wari ugizwe n'abantu barenga 30 nk'uko bimenyeshwa n'abajejwe intwaro. Abenshi muri bo bivugwa ko bari bambaye impuzu za gisirikare. Uwo mugwi watumbereye ahantu hari ubunywero, hakaba n'ibutike nini. Bene gutera uretse abari bitwaje inkoho hari kandi n'abari bafise imipanga udufuni amashoka n'ibugita nkuko bivugwa n'abacitse ku icumu twese aho muri zone ya Rukaramu uwo mugwi witwaje ibigwanisho wateye kandi utwara abantu mu kigwate cyitwa kagaragara kiri mu ishamba cimeza rya Rukoko ryegereye uruzi rusizi rugabura Burundi na Congo dushitse mu kigwate cya mbere cya zone Rukaramu kuri uyu wa mbere umuntu umwe mu barokotse twasanze arushe rwose yatubwiye ko bidakunda ko avuga gushika kuri uyu wa kabiri icyo yashoboye kutubwira mu ijwi giyoroheje nuko abajwe cyane na mugenzi we baje abukije uruzi rusizi bamutwara muri Republika ya Demokrasi ya Congo nawe ari kararorera ubundi nawe batubwiye ko arushe rwose akiryamye hagati y'uruzi rusizi ujabuka muri Congo n'ikigwate cya mbere abo bantu batwawemo cya Rukaramu hari ibirometero bitari munsi ya bitanu Stani Barayandema, umukuru w'umutumba wa kigwati ya mbere yatubwiye ko abantu batwawe bangana yavyiganiwe nawe nyene n'abagarutse gihe bari bagifise udutege
cyane cyane hari abantu batwaye huko nk'ibyo bintu batwaye ibyo bira amajana 50 bagiye babyikoreje abanyagihugu nyine bo ngaha n'ubu ubunye tukaba tumaze kuronka babiri batashye muri abo bantu n'abandi babiri kumwe baba batashye bari mu kandi karere baba mu gisagara cya Rukoko gatoyi aho bitamuka garagara na cyane cyane uko abo baje twabaje neza ati none abo baba bafashwe umwe mwari kumwe bangana gute nabo ati twebwe uko biri kose abi wacu uko twe tuzinanye hasigaye abantu kuri batatu nibo tubuzi hama igitigi n'icyo abantu twe twabona ko cyari igitigi nyamwinshi twabona kumwe ngo twakumenya abanyagihugu benshi bashya kuri igitigi cy'abantu nka 200 kumbura uko onye barenga
Barande mana tubwira uko vyagenze kugira ngo abo bantu bagaruke
mu gitondo cy'ubucyagu cyangwa tumaze kubona umwe agarutse kuko yaduhaye inkuru y'ikintu yagarutse twambaje none we kuri ngaha anya washitse ngaha gute atugira neza ko ati jewe mu kugaruka nuko tugeze aho bambukira kuruzi rusizi bagitera baje muri Congo byabaye ngombwa ko baraba kumbure icyo tuza kujya kugira ngo kibagitoyi ibangombwa ko batubwira ko twosubira inyuma bamwe hama mu gusubira inyuma barambuye impuzu zose basiga bose bari gusa uko bakavutse hama bacha bafata igitigiri kimwe baraba kumbura umuntu yo bashoboye baraba bagaza umuntu arashaje cyangwa ntashaje hama ushobwe niwe bacha basigarana ubudashobwe bacha bambwira ati ambura impuzu zose mu gusubira inyuma
naho mugwi wateye utaramenyekana abawugize bavuga urimi rw'ikirundi
uyo yagarutse twamubaje ico kibazo tubwira ati byukuri bose bavuga ikirundi mbere wanashima ati n'ubu naho mushara mukara tukajyana nkabereka aho twa aho bambukiye aho twacikiye twabaye ngo kutugenda ubu nyine je mu mbona hani ho nyinaje nkishika buya mu mwanya mutoyi twahitsa aho hantu bambukiye baje muri Congo mushamba rya Rukoko nyine baje kuruzi rusizi twahabonye twabuje gusubira tumaze kwabona
mu vyibwe harimo ibira 450 by'umuceri icuma gitanga umuyaga nkuba panneau solaire mu gifaransa umufuko n'inusu vy'isukari hamwe n'amamatera abiri abibwe bavuga ko ingendo nk'iyi kwiye guhagarara uyu ni mutoya waraye yibwe
mbanje gutera ivyatsi abantu bagendera mu ngendo nk'iyo umuntu ari karondera gutera imbere hakaba abandi bantu bashobora kumusubiza inyumba umuntu ari ariyungunganya kugira ngo tubandanye dutera imbere hanyuma kaza abandi bantu bashobora kugira ngo bamucuvye bamushira hasi iyo ni ngende igayitse cyane na siyo ngendo twari dukiye kugendera mu mwaka ino gihe turimo kuko tugeze mu gihe cyo kwiteza imbere ani mbara kantu ka umuntu abakeneye adashobora kuba yoronka akaronka ashobora kugatora hagufi ntateka bibishobora guha umuntu yabikoze nka je biranteye agahinda kandi numubabaro kubana mukuru wanje baza kumukorera ibintu nk'ivyo
igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho muri zone Rukaramu caheruka kuba mu kwezi kw'icyenda umwaka wa 2012 nkuko bivugwa n'abajejwe intwaro mu kwezi guheze muri zone Gatumbi ruhande komine Mutimbuzi nyene mu ntara ya Bujumbura abantu bitwaje ibigwanisho bari banyuruje abantu indwi babiri muri bo baragarutse ariko batanu gushika n'ubu nta buramenye irengero ryabo eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tujye noneho mu Rwanda aho urukiko rw'ibanze rwa gisirikare rumaze gufata umwanzuro wo gufunga by'agateganyo iminsi 30 Suryetona Seyoboka Henri Jean-Claude ukekwaho kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi muri mata mu 1994. Urukiko rwavuze ko umwanzuro warwo rwawushingiye ku byo abatangabuhamya bashinje Seyoboka mu gihe cy'inkiko gacaca. Mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Sumutakaboyi afite inkuru irambuye.
Mu cyumba cy'iburanisha Sulietona Seyoboka ari Jean Claude ari kumwe n'abandi basirikare bari baje gusomerwa abandi baje kuburana yarategereje umwanzuro urukiko rumufatira yacishagamo akaganira na bagenzi be ndetse agaseka. Mu kanya gato urukiko rwahise rwinjira rutangaza ko rushingiye ku by'abatangabuhamya bashinja Sulietona Seyoboka ari impamvu ikomeye ituma Seyoboka akekwaho ibyaha. Urukiko rufata umwanzuro w'uko Seyoboka yafungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe agikorwa iperereza ku byaha aregwa. Urukiko rwanzuye ko ibyo batangabuhamya bavuga ko Seyoboka yakoze mu gihe cya genocide aho bamushinja kwitabira inama zateguraga genocide ari kumwe na Ngerina Mukanduti wari umuyobozi w'amashuri mu karere ka Nyarugenge ndetse na Wodetanyira bagenzi bayoboraga sekiteri ya Rugenge bose barezwe kugira uruhare muri genocide. Abatangabuhamya banashinja Seyoboka ko mu gihe cya genocide yafatanije n'abo bagore babiri n'abayobozi b'interahamwe mu kwica Abatutsi bari bahungiye kuri Saint Paul na Sainte Famille mu bihe bitandukanye. Abatangabuhamya bagashinja Sulietona Seyoboka ibite yarayoboye ariyo byaguyemo Dr. Theoneste Gafaranga wahoze ari mu bayobozi b'ishyaka rya PSD na Kame Andrea wahoze ari umunyamakuru mu kinyamakuru Rwanda Rushya. Urukiko ruvuga ko abatangabuhamya bemeje ko Seyoboka yatozaga urubyiruko rw'interahamwe rwaje gukora genocide ari uhagarikiye ndetse ko yagenzuraga bariyeri zari zarashyizweho mu Kiyovu. Urukiko ruvuga ko abatangabuhamya banashinja Seyoboka gufata ku ngufu. Urukiko rwavuze ko rushingiye ku buhamya bw'abatangabuhamya banyuranye rusanga hari impamvu zikomeye zituma Seyoboka akekwaho ibyaha ari nayo ntandaro y'uko yafungwa iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza. Sulietona Seyoboka yari yahakanye ibyaha byose ashinjwa avuga ko mu gihe cya genocide ashinjwamo gukora ibi byaha binyuranye yari muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda aho yigaga i Butare. Seyoboka agasobanura ko nk'umusirikare bitari kumushobokera kujya gutoza interahamwe no kujya mu nama zitegura ubwicanyi. Seyoboka avuga ko umusirikare adashobora kujya mu bikorwa ibyo aribyo byose birebana n'abasivile adahawe uruhushya n'inzego zimukuru za gisirikare. Ibi Seyoboka yari yabishingiyeho asaba ubushinjacyaha kuzana impapuro zerekana ko yavuye muri kaminuza akerekeza i Kigali mu bwicanyi nk'uko abatangabuhamya babimushinja. Seyoboka ndetse n'umwunganizi we bari basabye urukiko ko rudakwiye gushingira kubyo abatangabuhamya bamuvuzeho mu nkiko gacaca kandi urwo rubanza rwarateshejwe agaciro kuko rwari rwaburanishijwe n'urwego rutabifitiye ububasha. Urukiko rwamenyesheje Seyoboka ko afite iminsi 5 yo kujuririra iki cyemezo yafatiwe nubwo ntacyo yigeze atangaza. Asumutakaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri ko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka muri kano kanya tubumvishe akaririmboka impemburo ka Sat B.
Mana uri hehe ndakwiture ahabanje bakwaye ahabawe bakwaye mazu nkize mazu dukize. Tu
baratana mundagano bibakiye uko tuibatatu adatana Yeho kubera ndiho nanje ndiho kubera uriho cyumu yikiko mutumutekano muwanje no mujanje asogo kuruwara yamaze ineza yitugwindi aho hari kera ivyombo nubu ineza yitugwinabi kandi niko bime Babanu uwo muri nyiwe yo baziriki ngira man man igihe zo kubona zo kubaza icyabarundi bazira bararinzara bakayirigwa kanda tange zibuze bantu mye nkimumere nka yuda nimumere nka yuda yabutuma subira wirekane
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu twabateguriye kuri isaha biri hafi gusozwa ariko tubibutse ko mutwumvira kuri FM 88.3 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda mu Burundi naho
mutwumvira kuri 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2.
Nshuti twari kumwe mbere yuko dusezeranaho tubibutse muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU kuri uyu wa mbere iratora umwanzuro usaba iminsi 7 ihagarikwa ry'imirwano mu mujyi wa Aleppo majyaruguru ya Siriya hagamijwe kuhageza ibyangombwa by'ubutabazi.
Muri Kenya abaganga n'abaforomo bahagaritse akazi mu myerekano yo gusaba ko bongerezwa imishahara n'ibikenewe byose kugira bashobora kurangura imirimo yabo neza. Iyo myerekano yabaye nyuma yaho ibiganiro bagiranye n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bitagenze neza ejo ku munsi wa Mungu.
Urukiko mu Bugereki rwanzuye rwanga kohereza abasirikare batatu bo muri Turukiya, icyo gihugu kirega kuba baragize uruhare muri kudeta yaburiyemo mu kwezi kwa 7. Abo basirikare batatu bari mu itsinda ry'abantu 8 bahungiye mu Bugereki bahakanye ibyo Turukiya ivuga. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yatangije ibikorwa byo guhiga bukware abanyamakuru, abarezi, abasirikare n'abayobozi muri guverinoma hamwe n'abasivili abarega kuba baragize uruhare mu kugerageza guhirika ubutegetsi.
Leta ya Cameroon irahakana ibyagirizo by'uko inzego zayo z'umutekano zitubahirije agateka ka muntu mu bikorwa byo guhagarika uruhagarara rwabaye mu myerekano yabaye haciye amezi 2.
Nshuti mwese rero mwakomeje kudutega amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika naha bihumurije ibyo kuri iyi saha. Kuri kubanga bw'ibyuma dushimire engineer wadufashije hamwe na Fatuma Karara Animasi. Kuri mikro hamakuru mwagejweho nange Eugenia Mukankusi
na Oriane Itangishaka turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza. Murakoze.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.